Imwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Mwiriho neza inshuti, mu duteza amatwi ni Edi Rwema ubasuhuza kandi by ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Mu Rwanda ubushinjacyaha burifuza ko urubanza rwa Paul Rusesabagina rwahuzwa n'urw'abandi bafunzwe bari mu mutwe wa FLN, barimo umuvugizi wawo Calixte Nsabimana alias Sankara na Hermen Nsengimana.
Ubushinjacyaha bumaragwezi kigeze mu rukiko uzasaba urukiko kuhuza uru rubanza hamwe n'urwa Calixte Nsabimana hamwe na Hermen Nsengimana.
Woni Aimable Havugiyaremye ni umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda. Hagati aho u Rwanda rwerekanye abarwanyi 19 ruvuga ko ari abo mu mutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi mu Burundi. Uganda ifite ikibazo cy'amaraso yo gutabara abarembye mu bitaro muri iki gihe cy'icyorezo cya virusi ya corona. Abanyamerika babiri n'umwongereza bavumbuye virusi ya hepatite C itera indwara z'umwijima, nibo babimburiye igihembwe cy'ibihembo byitiriwe Nobel 2020 cyatangiriye uyu munsi ku cy'ubuvuzi. Perezida wa Afghanistan yageze ku murwa mukuru wa Qatar Doha, aharimo kubera imishyikirano igamije kugarukana amahoro mu gihugu cye. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mukanya, ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Uganda iravuga ko ifite ikibazo cy'amaraso yo gutabara abantu barembye mu bitaro muri iki gihe cy'icyorezo cya virusi ya corona. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Thomas Kamilindi.
Leta ya Uganda ivuga ko umubare w'abatanga amaraso wagabanutse cyane kuva gahunda guma mu rugo itangiye mu kwezi kwa gatatu gushize. Biterwa ahanini nuko umubare w'amashuri menshi afunze mu rwego rwo gukumira ikwirakwira rya COVID-19 imaze kwanduza. Kugeza ubu abantu barenga 8,600 no kwica abandi 79 mu gihugu dukurikije imibare ya leta ya Uganda. Abanyamakuru Rodney Muhumuza na Patrick Onen b'ikigo ntaramakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika AP barandikira i Kampala ko abanyeshuri cyane cyane abo mu mashuri yisumbuye aribo bagize umubare munini cyane w'abantu batanga amaraso agoboka abarembeye mu bitaro. Ingaruka zabyo, abarwayi benshi barimo barapfa, barimo ababyeyi bafite ibibazo byo gutwita no kubyara, abana bato batarageza ku myaka 5 y'amavuko, n'indembe zabazwe n'abaganga nk'uko Dr. Emmanuel Batibwe yabisobanuriye AP. Dr. Emmanuel Batibwe ni muganga mukuru w'ibitaro byitwa China Uganda Friendship, byita cyane cyane ku batishoboye mu murwa mukuru wa Uganda Kampala. Kuri we ikibazo cy'ibura ry'amaraso kimaze kubishyano. Umuyobozi mukuru w'inzego z'igihugu zishinzwe gushaka, gushyingura no gusaranganya amaraso mu bitaro nawe aramwunganira. Dr. Dorothy Byabazayire aherutse kubwira Inteko Ishinga Amategeko ya Uganda ko hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa karindwi hashize bashoboye kubona udupaki tw'amaraso 56,850 twonyine gusa ku 75,000 byari bikenewe. Uganda siyo yonyine gusa ifite ikibazo cy'ibura ry'amaraso agoboka indembe ziri kwa muganga kubera COVID-19, rivugwa no mu bindi bihugu bitandukanye birimo ndetse bimwe na bimwe byo ku mugabane w'u Burayi.
Igihugu cya Ethiopia cyaziririje indege guca hejuru y'urugomero ku ruzi Nil ku mpamvu z'umutekano. Ni inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Ethiopia ifitaniye muri kigama 3 n'ibihugu bya Misiri na Sudani ku rugomero rukomeye ku ruzi Nil. Abategetsi ba Misiri bavuga ko ibyo bishobora kugeramira amazi cyo gihugu gikoresha ibice 90% by'amazi cyo gihugu gikoresha ava mu ruzi Nil. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe indege z'igisivile muri Ethiopia, Wesenyele Unegno, avuga ko indege zose zaziririjwe mu kirere kiri hejuru y'ubwo rugomero nta birengangaho yatanze ku mpamvu zerekeye iyo ngingo. Mu ndwi iheze umutegetsi mukuru w'igisirikare kigwanira mu kirere Major General Yilma Mardesa yabwiye itangazamakuru muri Etiyopiya ko igihugu ciwe citeguriye bihagije gukingira urugomero rw'amazi rukomeye ku ruzi Nil igitero icyarica cyose. Etiyopiya, Misiri na Sudani byarananiwe gushika ku masezerano ku rugomero ku ruzi Nil mbere y'uko Etiyopiya itangura kuguzuzamwo amazi mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Urugomero ruri mu mugambi wa Etiyopiya wo kugurisha umuyaga nkuba hanze y'igihugu. Urugomero ku ruzi Nil ruri hafi y'ibirometero 15 ku rubibe Etiyopiya ihana na Sudani ku ruzi Nebleu.
Umuryango umwe bw'Uburayi n'Ubudage byaganiriye ibyerekeye imigenderanire y'ibihe biri imbere n'igihugu cy'Ubwongereza. Fidel Niyongabo abaha inkuru ikurikira.
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubudage Heiko Maas yabonanye uno munsi kuwa mbere na Michel Barnier, umutegetsi mukuru w'umuryango umwe bw'Uburayi ajejwe ibiganiro zerekeye kuva ku Bwongereza muri uwo muryango. Babonanye kugira abaganire ivyerekeye imigenderanire mu kazoza y'umuryango w'umwe bw'Uburayi n'Ubwongereza inyuma y'ikiringo c'agateganyo kizorangira ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka w'2022. Heiko Maas yabwiye abamenyeshamakuru ari kumwe na Michel Barnier mu nama mu gisagara ca Berlin ku kiza c'umugera wa corona catumye gushika ku masezerano mu vy'ubudandaji mu kiringo c'inyuma y'Ubwongereza buvuye mu muryango w'umwe bw'Uburayi kiri kintu cihutirwa cane kurushiriza. Amenyesha ko ikiza c'umugera wa corona catumye ibiganiro bitoroha ko yamara ico kiza catumye amasezerano ategerezwa gushikwako mu buryo bwihutirwa kurushiriza. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'Ubudagi Heiko Maas avuga ko yamara ico bashaka gushikako ari gukorana neza n'Ubwongereza mu kiringo kirekire kiri imbere. Amenyesha ko imiryango izoguma yuguruye kubijanye no gukorana neza n'Ubwongereza.
Abanyamerika babiri n'umwongereza bavumbuye virusi ya hepatite C itera indwara z'umwijima nibo babimburiye igihembo cy'ibihembo gitiriwe Nobel 2020 cyatangiriye uyu munsi ku cy'ubuvuzi. Thomas Kamilindi adufitiye inkuru ikurikira.
Abahembwe ni Harvey Alter na Charles Rice bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Michael Hutton w'umwongereza. Nk'uko ikigo Nobel kibitangaza, Harvey Alter afite imyaka 85 y'amavuko, yakoreye ubushakashatsi bwe mu kigo cy'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cy'ubuzima, the US National Institute of Health, kiri mu mujyi wa Bethesda muri Leta ya Maryland mu nkengero za Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Charles Rice afite imyaka 68 y'amavuko, yakoreye ubushakashatsi bwe muri kaminuza Washington iri mu mujyi wa St. Louis muri Leta ya Missouri mu burengerazuba bwo hagati bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iki gihe Charles Rice akorera muri kaminuza Rockefeller i New York. Umwongereza Michael Hutton afite imyaka 70 y'amavuko, yize muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyuma ajya gutura no gukorera muri kaminuza ya Alberta muri Canada. Komite Nobel yabahembeye uruhare rukomeye bagize mu bikorwa byo kurwanya hepatite C itera urushwima, cirrhose mu gifaransa, na kanseri y'umwijima, ikibazo kiremereye isi cyane. Kuri ubu buremere bwa hepatite C, OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ivuga ko abantu bagera kuri miliyoni 70 barwaye iyi virusi ku isi yose, mu gihe yica abantu 400,000 buri mwaka ku isi. Harvey Alter, Charles Rice na Michael Hutton bazagabana igihembo gifite agaciro k'amadorari arenga miliyoni imwe. Kubera icyorezo cya virusi ya corona, imihango yo gushyikiriza mu biganza byabo abantu bazahabwa ibihembo byitiriwe Nobel byose muri uyu mwaka ntizaba uko bisanzwe ku itariki ya 10 y'ukwa 12 i Stockholm, umurwa mukuru wa Suède. Bose bazabishyikirizwa mu bihugu byabo.
Naho perezida wa Afghanistan yageze ku murwa mukuru wa Qatar Doha, harimo kubera imishyikirano igamije kugarukana amahoro mu gihugu cye. Ni inkuru tugezwaho na mugenzi wacu Diane Nenina Hazwe.
Iyo mishyikirano irimo impande zitandukanye zigizwe n'intumwa za Leta ya Afghanistan n'abatalibani, bikaba bitegekanije ko perezida Ashraf Ghani bahura n'izo ntumwa ziwe muri ibyo biganiro, co kimwe na zimwe mu ndongozi z'ibindi bihugu umuvugizi wiwe yataza no makuru atadondaguye amazina. Nta mubonano yamara utekanyijwe hagati y'umutegetsi n'uruhande rw'abatalibani. Abasesanguzi ba politiki bakurikiranira hagufi ivya Afghanistani batangarije itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters kurugendo rwa Ashraf Ghani I Doha ari nzira yo kurondera kushigikirwa na Qatar mu mugambi wo kugondoza abatalibani ngo bemere haboneka amasezerano y'amahoro. Imishikirano igamije gushika ku masezerano y'amahoro hagati ya Afghanistan n'abatalibani yatanguye mu kwezi guheze kwa cenda. Naha ariko abatalibani bayivugiyemo ko bifuza gutanga gahengwe ahatari hake muri ico gihugu, hakomeje kuvugwa ibitero vyabo vyahitanye baba basivili, abasirikare ba leta nabo barwanya ubwabo. Kuri uno wa mbere, abajeje umutekano w'igihugu bakaba batangaje ko bombe yatezwe mu muduga igamije kwica buramatari w'akarere k'ubuseruko muri Afghanistan yahitanye abantu 8 ikomeretsa 30 barimo abana. Nta murwi n'umwe witiriye ico gitero, ariko aho cabereye na karere gakunze kuvugwamo intagondwa zitirira idini ya Islam n'abatalibani.
Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko imwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko turi no ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook, YouTube, Instagram na Twitter. Adresi yacu ni VOA radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda burasaba ko urubanza rwa Paul Rusesabagina rwahuzwa n'urw'abandi bafunzwe bari mu mutwe wa FLN urwanya ubutegetsi. Abo barimo umuvugizi wawo Kaliste Nsabimana uzwi nka Sankara na Herman Sengimana. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi uri I Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro yahitangazamakuru kuri uwa mbere, umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiye Yaremye yasobanuye ko abo bose baregwa ibyaha bimwe.
Ubushinjacyaha buri gutegura ikirego cy'abarwanyi 16 icyo kirego kagihuza n'ikirego cya Rusesabagina kikaba ikirego kimwe. Ubushinjacyaha nibumara kweza icyo kirego mu rukiko buzasaba urukiko guhuza uru rubanza hamwe n'urwa Kalixte Nsabimana hamwe na Herman Sengimana. Turizera ko aba bakekwaho ibyaha uko ari 19 bazaburanishirizwa hamwe.
Ikindi yumvikanishije nuko guhuza imanza z'abo bagabo bose biri mu nyungu z'ubutabera. Mu cyumweru gishize umuryango nyarwanda uharanira impinduka muri demokarasi MRCD Paul Rusesabagina abereye imwe mu bayobozi bakuru bamaganye icyo wise ishimutwa n'iburanishwa uvuga ko bififite. Mu kiganiro umuvugizi w'iyo mpuzamashyaka Bwana Faustin Twagiramungu yabwiye itangazamakuru ko bifuza ko Paul Rusesabagina yaburanishirizwa mu gihugu cy'Ububiligi kuko bemeza ko atari umunyarwanda.
Yavuze twazanye imikorere y'igihugu cyacu cyo mu Rwanda. Ubu biriya bintu byo gufata umuntu mu nzira ukamupfukamunwa ukamugeza I Kigali kandi ubeshya ngo bifashe ngo n'amahanga amahanga yawe yaravuze twaba dusanze ari ibintu komite internationale yagomba guhagurukira ikaba ari ifata kiriya kibazo. Ikindi dusaba ni uko Rusesabagina yavuye mu Rwanda ataravya icyamamare, yavuye kuko atarakubiye kuhaba agira mu bubiligi bamuha ubwenegihugu. Uwamaye ubwenegihugu rero buza gusubizayo.
Ibi kandi byashimangiwe n'abana be ko ibyo se avuga ko yemeye abavoka afite atari byo. Anayise Kanimba aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika.
We've had the chance to speak with him maybe 3 phone calls. These phone calls have been difficult because they are very monitored and he cannot speak his mind because people are with him on the phone calls. The fake lawyers, David Rugaz and others probably in the room, police officers are in the room. So when we want to tell him about important things that can help him, we're not able to do so. Instead, we get pushback from him. He's speaking under duress, you know, he told us he had medication issues and the doctors were giving him medication there. We like, well, you know, we have our own medication we can give you through the embassy. And he said no.
Aragira ati, twagerageje kumuvugisha nk'inshuro eshatu cyangwa enye, ntabwo byoroshye ko telefoni zirumvirizwa cyane. Ntashobora kuvuga icyo atekereza kuko avugira kuri telefoni abantu bamuhagaze hejuru. Abanyamategeko yahatiwe barimo David Rugaza n'abandi baba bari kumwe nawe, abapolisi baba bari mu cyumba. Ntibitworoheye iyo twifuje kumubaza niba hari ikibazo gikomeye twamufashamo, ahubwo bahita bamutwambura. Iyo tubajije niba nta kibazo afite cy'imiti, avuga ko abaganga bayimuha. Twamubaza niba hari imiti twamwoherereza tunyuza muri ambasade, akaduhakanira. Ushinjacyaha mukuru w'u Rwanda yasubije abo bose bavuga ko batabariza Bwana Rusesabagina.
Nagira ngo menyeshe ko ubwenge bw'igihugu bw'umuntu ukekwaho icyaha yakorewe mu Rwanda ntacyo bihindura kuba yakurikiranwa n'inkiko zo mu Rwanda. Ibi ngibi n'amategeko y'u Rwanda arabiteganya neza, avuga ko ku cyaha icyo ari cyo cyose gikorewe mu Rwanda, uwagikoze yaba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga, akurikiranwa hakurikijwe amategeko y'u Rwanda. Icya kabiri ni uko kuva twatangira gukurikirana Paul Rusesabagina nta na rimwe icyo kibazo kigeze kigaragazwa mu ikurikiranwa cyangwa se no mu nkiko. Icya gatatu ni uko Paul Rusesabagina afite ubwenge bw'igihugu bw'inkomoko, kandi amategeko y'u Rwanda ku bwenge bw'igihugu arabiteganya neza. Uburyo bwonyine bwo kuba watakaza ubwenge bw'igihugu bw'u Rwanda ni mu gihe wabisabye hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko. Uko ubushinjacyaha bukora ntabwo bukorera ku gitutu cy'umuntu uwo ari we wese. Icy'ingenzi ni uko ibyaha turega umuntu twarakoze iperereza rihagije, kandi tugendeye ku bimenyetso tumaze kubona turizera ko ubutabera buzatangwa.
Ikibazo cy'uko Rusesabagina adakwiye kuburanishwa n'inkiko zo mu Rwanda cyagarutsweho ubwo Rusesabagina yaburanaga kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo mu bujurire mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, asaba ko imyanzuro y'urukiko rwamuburanishije mbere yateshwa agaciro kuko yasobanuraga ko atari umunyarwanda ahubwo ari umubirigi. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuwa gatanu w'icyumweru gishize rwanduye ko ikirego cye kidafite ishingiro kuko atigeze yerekana icyemezo cyerekana ko yataye ubwenegihugu bw'ubunyarwanda. Rwanda rwanzura ko Rusesabagina akwiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Bwana Rusesabagina akurikiranyweho ibyaha birimo icyo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Kuri uyu wa mbere, Minisiteri y'Ingabo mu Rwanda yerekanye abarwanyi 19 bemera ko ari abo mu mutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara. U Rwanda ruvuga ko bafatiwe ku butaka bwarwo mu mpera z'ukwezi gushize mu karere ka Nyaruguru. Abo barwanyi beretswe itsinda ry'abasirikare baturutse mu bihugu bigize umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari bya Afrika bashinzwe gucunga umutekano w'imipaka y'ibihugu bigize uwo muryango. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Umuhango wo kwerekana aba barwanyi bo mutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi wabereye mu ishyamba rya Nyungwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nk'uko byatangajwe n'ibitangazamakuru bya Leta. Wabereye ku butaka bw'u Rwanda ku ruhande rw'akarere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru. N'ubusanzwe agace ingabo z'u Rwanda zivuga ko bafatiwemo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Ni mu gihe u Burundi bwo buvuga ko bwatewe ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 9 abarwanyi bagahita bahunga berekeza ku butaka bw'u Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyabamurikiye itangazamakuru n'abagize itsinda ry'abasirikare babungabunga umutekano w'imipaka ku bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari. Major Alexis Nkurango uyobora ikigo cya gisirikare cya Ruheru yabwiye itsinda rya EJVM ko abarwanyi bose uko ari 19 bafatiwe mu gice cy'abasirikare b'u Rwanda mu ishyamba rya Nyungwe nko muri metero 600 turutse ku butaka bw'u Burundi. Ukuringabo muri Ruheru mu ishyamba rya Nyungwe yavuze ko aba barwanyi bafashwe ahagana saa yine za mu gitondo. Ibitangazamakuru bya Leta y'u Rwanda byakurikiye uyu muhango byagaragaje amashusho bivuga ko byeretswe ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 cyangwa se Kalachnikov zigera muri 17, imwe ya mashini gani ndetse n'izohereza roketi imwe. byavuze kandi ko bafatanye ibindi bisasu biturika hamwe n'agafuka k'amasasu. Bwana Egide Nkurunziza uhagarariye itsinda ry'izinyeshyamba yatangaje ko ugufatirwa ku butaka bw'u Rwanda byatewe n'uko bari bahunze imirwano yemeza ko bamazemo kwezi bahanganye n'ingabo za leta y'u Burundi. Yanavuze ko ubusanzwe ngo izo nyeshyamba zifite ibirindiro mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cyakunze gufatwa nk'indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Muri uko guhunga iyo nyeshyamba yemereye isoko y'ijwi rya Amerika ko bisanze barenze imipaka y'u Burundi, niko guhita bafatwa n'ingabo z'u Rwanda zirinda umutekano muri ako gace.
Kurenga tukwanira utaha bw'u Burundi tukwana n'igisigaye cy'u Burundi hamwe n'abafashanyi nabo bayimbonera kure mu nyuma miseze no tubwize teko tugakwana dupanga tukwanira mu bihugu bikomeye zegereye igihugu cy'u Rwanda byashika mu mutego tugatarwana duhuye tumeze nk'isigaye duhuye mu mutego dusanga dusanze kutaha u Rwanda tugomba gufana n'ingabo z'u Rwanda agasigaye tuyamenya kubera amashamba yameze nk'ayasa ngo tusanga twambutse tukiraba mu mugongo wacu turi mu gihugu cy'u Burundi no tusanze mu mugongo wacu ntihari ingabo z'u Rwanda nuko umutego nuko abandi basigaye hasigaye mu Burundi mu mashamba yo hafi mu Burundi dusanze turi umutego ingabo z'u Rwanda.
Koloneli Ibwanga Rigoberi umunyekongo uhagarariye itsinda rya IGVM yabwiye itangazamakuru ryakurikiranye uwo muhango ko nyuma yo gukora ubugenzuzi ku bivugwa kuri izi nyeshyamba we n'itsinda bari kumwe barahita bakora raporo ikazashyikirizwa abagize umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari.
Nous ne faisons que des rapports et des recommandations que nous adressons à notre hiérarchie.
Tuzakora raporo ndetse dutange n'inama ku badukuriye. Mu badukuriye hari uko inzego zubatse nka komite y'abakuriye za etat major muri aka karere, hari n'inzego za ministeri n'inama y'abakuru b'ibihugu. Ku rwego rwacu rero icyo dukora ni ubugenzuzi no gukora icyegeranyo tuzagishyikiriza abakuriye za etat major muri aka karere.
Un rapport que nous allons adresser au président du comité des chefs d'état major qui l'enverra aux différents chefs d'état-major de la sous-région.
Koloneli Ibwanga Rigoberi yasabye kandi inyeshyamba ziri mu mashyamba atandukanye muri aka karere k'ibiyaga bigari ko zakwitandukanya n'ibikorwa bidahwitse mu mugambi wo kubaka amahoro arambye.
Nous voulons qu'il y ait la stabilité dans la région.
Turashaka ko habaho ituze muri aka karere. Ibi ndemera ko biri kuba birakurikira biheruka kubera inemba sinzi niba mwarakurikiye aho habaye inama y'ibihugu byombi ku bashinzwe ubutasi ku ruhande rw'u Burundi n'urw'u Rwanda. Rero ni uruhererekane. Icyo dushobora gusaba ni uko abakiri mu mashyamba bose badasohoka nk'uko abandi babikoze, muri make nabaha ubutumwa bw'amahoro kugira ngo haboneke umutekano mu bihugu, kugira ngo kandi habeho ubwisanzure bw'abantu n'ibintu mu karere.
Kila libre circulation de personnes et de biens dans la région. Voilà.
Isoko y'amakuru y'ijwi rya Amerika itubwira ko nyuma yo kumurika kumugaragara aba barwanyi bemera ko ari aba Red Tabara bajyanywe ku biro by'akarere ka Nyaruguru, maze abagize itsinda rya EJVM bakagenda babahata ibibazo umwe ku wundi. Icyakora igihugu cy'u Burundi cyo cyari cyifuje ko nyuma yaho aba barwanyi bafatiwe bashyikirizwa ubutegetsi bwacyo nta zindi nzego binyuzemo bagacibwa imanza n'inkiko z'icyo gihugu. Niba nta gihindutse biteganijwe ko bitarenze ku wa gatatu w'iki cyumweru itsinda rya EJVM rizashyira ahagaragara ibizava mu bushakashatsi bari gukora. Umurenge wa Ruheru na Nyabimata Inyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ku bice byegereye ishyamba rya Nyungwe hakunze gufatwa nk'indiri y'ibikorwa bihungabanya umutekano, ariko ntibivugaho rumwe n'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi. Aha bagira ubusanzwe rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Uburundi na Repubulika ya Demokrasia ya Kongo bigiye gufatanya kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo y'abarundi ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Byemeranyijwe nyuma y'uruzinduko ministri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo yagiriye mu gihugu cy'Uburundi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Umushyanganje migenderanire ya Repubulika ya Demokrasia ya Kongo yabwiye bari mu nama Bujumbura bw'igihugu ciwe kitazigera kibera intamba mu Burundi kandi ko kitazigera cemera guhindaro imihari y'inyeshyamba ihungabanya umutekano w'ico gihugu kibanye. Yibukije ko hari inzego ibisata n'amahuriro hagati y'ibihugu bibiri hamwe n'ibindi bihuriramo n'ivyo mu karere ariko ko hakenewe yuko binagurwa n'ukomezwa kurusha ku bw'inyungu z'u Burundi na Kongo hatibagiwe akarere kose. Yamenyesheje ko atakekeranya ku Burundi burarushinga nabwo nyene n'imigwi ihungabanya umutekano ku butaka bwa Kongo. Marie Tumba Nzeza yemeje ku migenderanire y'u Burundi n'igihugu ciwe yatosekaye bitumwe n'ukwikekana. Uku niko yijeje Abarundi.
Ces dernières années, les relations entre nos deux pays ont souvent été mises à rude épreuve par des forces négatives qui profitent.
Muri imyaka ishize, imigenderanire hagati y'ibihugu byacu yarahungabanye kubera imigwi y'inyeshyamba yikitse inyuma y'akajagari ko ku mipaka yacu mu guteza umutekano muke n'amabatandukanye ku butaka bw'ibihugu byombi bibiri. Ibi byatumye haba ingendo y'ukwikekana no kutizerana aho kugira imigenderanire myiza ishitsa kwirangurwa ry'imigambi rusange n'umubano mwiza kubw'ineza y'ibihugu byacu n'abanyagihugu babyo. Ngire ndabizeze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye ikirimbiro ry'imigwi y'abavuka gihugu n'abanyamahanga mu buseruko bwayo itazigera iba ubwihisho canke ngo ihindaro imigwi na cane cane y'Abarundi.
Ne saurait servir de base arrière ni de sanctuaire à ces forces négatives, notamment à celles d'origine burundaise.
Imwe muri iyo migwi y'Abarundi mu seruko bwa Kongo cane cane mu ntara ya Kivumanuko ni SNL twarwa na General Aloyse Nzabampema hamwe na Lord Tabara yitirirwa mu banyapolitike bagwanya leta y'u Burundi Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD ubu akaba yahungiye mu mahanga nk'uko abategetsi b'u Burundi babishize mu birego n'inyandiko akatari gake bongera berekana abantu biyemerera ko bahoze muri uwo mugwi kandi ko ari we shebuja wabo. Uwo mugwi wa nyuma umaze imizi wemanga ibitero byakozwe atari hake ku butaka bw'u Burundi. Albert Shingiro umushikanganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu aheje kwakira umutumire wiwe yavuze ko ivyo bumvikanye ko ari ngirakamaro rwose.
Mu bintu bikuru bikuru rero twaganire cyane cyane ibiraba amahoro n'umutekano ku mbibe dusangiye n'ico gihugu. Ico kintu ni ikintu gikomeye cyane kuko ibihugu byose twari bibiri dukeneye ko biba mu mahoro ntangere ku buryo ijya migwi ihungabanye umutekano mu bihugu byacu hirya no hino cyane cyane ku mupaka wa Kongo. Iyo migwi yose tubwiriza kuyirandurana n'imizi ku buryo iyo migwi itazosubira kuvugwa mu mezi no mu myaka iri imbere. Hanyuma ikindi gikuru twavuganye nuko tubwirizwa kandi guteza imbere ibintu bijanje n'udandazwa hagati y'ibihugu byacu. Murazi yuko igihugu cya Kongo gifise abanyagihugu benshi dushobora gushorayo ibintu hamwe nabo n'inyene bagashobora gushora ibintu mu Burundi. Icyo rero kintu twavutumvikanye yuko tubwiza gukora tugakorana ingufu.
Urugendo umushikanganji yajeje mu migenderanire ya Kongo n'andi makungu arugize mu gihe mu kwezi guheze hasibijwe inshuro zibiri zose inama yari guhuza abakuru b'ibihugu bya Kongo, u Burundi, u Rwanda, Uganda hamwe na Angola. Ni inama yari itegekanijwe kubera i Goma ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Muri iyi nama hari kuvugirwamo ingene hotuzwa imigwi y'abanyekongo n'abanyamahanga ihungabanya umutekano muri ico gihugu hamwe no mu bihugu bibanyi. Eloge Wirikaneza, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanya b'Ijwi rya Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Shuti muduteza matwi ahaniho dusoreje amakuru yacu kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Uwashize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeho. Amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.